Emwa mubona abantu bahenzwe iminsi
mubiki nibiki gantuzewe
ubwo wowe nturabona ko ubujuju butazofa buvuye mu bantu vuba
no nivyo biterwa niki
hariho bimwe bimwe noshobora kukudondagurira
nanje ndakubanza amatwi mugenzi
ivyo biterwa n'abantu bamwe bamwe bimbura amaboko baritegereza abantu bafise utuntu maze babonye atahubwo baca ngo babakire umutwe mu kirago bagaca biga amayeri yo kubarisha amasunzu nk'igihuna urahango ntarondeye igifaro nubambaye umuja uwundi ati ntarondeye agatete ntakoshoboka uwundi ati nanjye ntitenze kugatsita uwundi nawe ati ndose nyabusorongo n'amareba nzorinda mfa nk'ikirya bugingo babikomanije byose akaguru bakamanika mu ikoma
ibyo ni by'abantu birirwa barahendeshwa
ego cyane igihe bamaze kumenyekana ko ibyo bintu babifise hagize ubu niha n'umutwe acahitana agafaranga yoguze umunyu cyangwa utwo yorariye ngo ndirutse ku gifaro kwa kanaka erega wa mupfumu ngo abone wa muntu atamaje mu irembo ati kaza wandi azizanye erega ntiyobura kunezerwa abonye ibyagusa bimwizaniye aho rero haba ari ku kagoroba akamwinjiza mu nzu ikiraga gasasa agacanwa akadogeza
mbega batinye iki aho abarinda kuzimya n'umucanwa
aba yanka ko wa wundi yobona ibyo amuhendesha kuko iruhande yiwe abatunanya inzogera n'ibirende n'intobo n'amarenga n'amabuye
mbega nk'ibyo bintu byose abikoresha iki
biba ari ibyo kumuhendahenda ngo arabe ko yomukura ku icyarya nabo ntibabariye bwontuzewe
emwe ibyo ndabyumvise kandi ndabitahuye mbega ibyo gucisha byo byifashe bite igituma ndakubajije gutyo ni uko umengo usa n'uwuzi byose mbega ntiwigeze kubigira weho
ntabyo nagize mugabo mbona ho abaribwa baribwa none wagomba ko ndabigusobanurira nabyo
ego nyene
nta kindi abantu babironderera atari umutima w'uryanye baba bafise umuntu aritegereza uwo babana cyangwa uwo basangiye akarimbi mbere n'uwo bavukana ati n'umushyira munsi yaryo ibyiwe byoshya bishyika ibyanjye agaca ashishura intungwa cyangwa inka akabishyira uwo muha ibyo kumara izo nganda
utambeshe
ego cyane mu kugira ibyo bibagira ko imana ariyo yaremye abantu kandi ari ibabungabunga kuraguza cyangwa gukisha ntibizana amahoro atari umuryano igihe tugomba ubumwe cyangwa gufatanya ntidukwiye kwisuka muri ibyo n'ijambo ry'imana rirabivuga ngo ibigirwamana byabo ni feza ni zahabu n'ibikorwa n'amaboko y'abantu bifise akanwa ntibivuga bifise amaso ntibibona bifise amatwi ntibyumva bifise amazuru ntibimotegwa bifise intoke ntacyo bikorakora bifise ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yabyo ababikora bazohanwa nabyo mbere n'uvyizigira wese mbega wewe wumviriza ibi byose hamwe n'iki jambo ry'Imana rivuga wumva ugomba guhita mwiki kuraguza cyanke gucisha ndakurangira ikirushiriza kuba cyiza nuhitemo gukurikira Yesu umukiza wawe niwe azokuneshereza ibyo bigeragezo byose amahoro y'Imana agumane n'umutima wawe
nanje ngira mbishingira intahe hari uwahora ari umupfumu hanyuma arakizwa yadushingiye intahe ko yahora abesha nk'abandi bapfumu yemwe ni ukuba arya imitsi ntimukabyemere hari n'umusore yari akijijwe ariko abiwabo bari abanyabyaha ruhebwa maze bamuhamagara ngo bamuce indasago ngo ntihagire icyo azoba nibamuroga uno musore ariyankira ababwira ko ubugingo bwiwe yabuhaye Yesu baca bararira ngo none hagiye gupfa ariko ntacyo yabaye n'ubu ashingira umwami Yesu intahe abo bose baraguza batinya bacishije ngo bobica ibyo bakoresha by'amangetengete ntibishobora kwica umuntu w'Imana uwo yitanze ku Mana kandi yuzuye mpuhe muyera mugabo mu Kristo ku izina atariwe mu mutima bishobora kumwica nta mwansi ashobora kugukura mu kuboko kw'Imana ntuje ku mupfumu wiyumvira ngo Imana irafashwa ntiwi hende mbegi yibifashwa yofashwa n'abantu ba satani kandi aribo banki imana ubushobozi bwa Yesu burutubundi bubasha bwose bwo mwisi.